uwishwe n'umusore yarazwi ku izina rya Lionel Nimubona akaba yakora akazi ihubwo harura amafaranga mu kirabo kiri muri karitsiye ya Kinanira ya kabiri ni muri zone Musaga komine Muha mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intwazangabo yihaye ibara yarije kwaka inzoga amasaha yitereye abakozi barimwo uwishwe banka kumuha icupa. Umugabo n'umwe mu bakozi bahora bakorana na nyakwigendera yabonye uko byose byagenze nawe ubwiwe acitse ku icumu
uko byagenze imba mu koloneli yari ngari karanwa ari bwije mu ijoro acha yak inzoga watichukugaye nisubira kudandaza acha rasohoka asohotse n'abuze ati ngo baramugaye ngo ntibamuzi ngo jenge koloneli ngo blaze asohotse kugira ngo aragiye agarutse twumvise aza abomora aza tsayini nkoho ashika duhonya ngo tujyamye umuntu urashwiragira cyane cyane niruka sesuga no umuhungu yarayishye n'undi muhungu nawe aramucamwe nyina nyina ariruka undi washayinye arinyegeza te Asasigana uwo wundi aramukubita ashasiga murashe cyaje byose byaba namaze kunyegera numvise gusorosoro ruvuga nazikugorotse mu gitondo ndumva ngo yarayamwishire Lionel nkunkoze mugenaje kwe yaraturenganije kandi yagize amakosa uko ntiye kupumwica kuko amasaha yari yagi abose bari bamaze gutaha
umukenyezi nyanikirabo cabereye ku ibara atashimye ko amazina n'umwidondoro wiwe menyekana yabwiye abanyamakuru bashitse ku rubuga ko atakibazo na kimwe uwo mukoronere yarashe umukozi wiwe yarafitaniye nabo
jinda wakira nk'urupfu rw'incamugongo kubera jewe nta kibazo nabona cari kihari nakaza nakimucari ngaha ku kabare nikimenyameje natashe saa 5 atangorane nimwe hari nsiga hari abantu bari abakorinya bariko barakina biyar uwo rero bavuga ko yari amashe ntiyari bwaze niho yaza mu nyuma ngo ugasanga bariko barakina biyar bagakinana nabo basanze niwashaka ngo nuwo yarashe baba barakinanye hama rero ngo amusaba icupa mugira ubundi amubwira ati je ndagiye kurya amaburije ejo tufise akazi hama ngo araninjira no muri frigo aja kuyiha umuserveur rero amubwira ati none wewe kuto iyo nzoga bigenda gute ngo carayisubiza yo vreme muganga ngo cahitane kidaje ahitane kidaje amubwira ati n'icyo kidaje gashaka ukigarukane icyo kidaje rero cavuye anakimena shagitira mwe barabara kirameneka ngo cabwira ati akagaye mu ngaye kunyima inzoga je tuzohura acha agenda muhira aba hafi nko ku metero nka 200 zaho habereye ingorane acha ahitana nko Kalashnikov nitwayibonye mugabo abantu ze baje kugira Constant nibo banyere duye zihari nibo bacira tugira ko ari Kalashnikov yakoresheje basharamurasa yeka nta kibazo na kimwe cyari gihari vrema nta ngorane nimwe yari hari
asaba ubutungane gukora akazi kabwo
twidusaba ko ubutungane bwokora nta muntu yo kwica umuntu gucyo umuntu mudashwanye mutavana hamwe atanaho munazinanye ukaza gucyo kwica umuntu vrema birababaje cyane gose ama bagashumbusha umujyango wabuze frema n'umwani wabari bazaye ko kazoza yandiye kuca kwiga kaminuza birababaje ku muryango n'inkuru ica mu gongo frema
umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi Colonel Floyd Berbiere ke yemeje amakuru ayandi makuru y'u Amerika ryakuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nuko intwazangabo ku muhinga mu bakuru uyu wa kane yagejejwe imbere y'umushikiriza manza kugira ngo baburanishwe mu rubanza rw'ikibiriraho ariko rwahavuye rwungururizwa ku munsi wa mbere w'indwi zakubera yavuze ko adashobora kuburana atari kumwe n'umushingwa manza mwunganira akabagiye kumurondera eroje uri ka neza y'u Amerika.